said she just wanted to climb on it. She has been spoon with it, but you.
Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 88.3 n'ibice bitatu. Niboneza nshuti mwese turi kumwe ni Frederic Mwikije atiramije ibiganiro byo kuri isaha. Ibiganiro tubandanya tubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya. Leta y'u Burundi irabandanya kwigira hamwe n'Abarundi uburyo bwo kugira umuziro ikoreshwa ry'umwanya utabura.
Rero dufate izindi zibiri nuko twabigize no mu bindi bisata dukorane tuzinanye, duce tugirana urunani, tumenye abantu bariko barahingura ibintu, duce tumenya n'abadandaza bashaka kubifata kugira ngo babidandaze.
Uyo ni Yogi de Rema mu mushikiranganje w'Urundi ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Inkuru kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere k'ikiyaga binini arimo impunzi z'Abarundi zishika ku 5 zo mu ikambi ya Mahama ziteguye gutahuka mu Burundi. Aho kera impunzi z'Abarundi mu ikambi ya Rusenda zisaba gufashwa gutahuka hamwe n'ikibazo kijanye n'ingaruka z'ikiza cya corona mu Rwanda turazigara kwa ko mu kanya kari imbere. Ariko iyi imbere yaho reka dutega amatwi mu mugenzi wacu Aloisa Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Frederic. Ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa Francophonie cyangwa OIF mu camake kuri uyu wa kabiri ryarakuye igihugu cya Mali muri uwo muryango kubera kudeta yakozwe n'akagwi k'abasirikare. Iryo shyirahamwe rivuga ko rizogirana imigenderanire na leta ifashe abasivile kandi igana kuri demokarasi. Iyi ngingo ifashwe inyuma y'umunsi umwe intumwa z'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiyemo ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO hamwe n'akagwi kafashe ubutegetsi muri Mali batangaje ko batumvikanye ku gusubiza Mali ku ntwaro ya demokarasi. OIF yasabye kandi irekurwa rya Perezida Ibrahim Boubacar Keita yahisemo gutanga imihoho kugira ntihaseseke amaraso mu gihugu. OIF yasabye kandi ko hashingwa leta mfata kibanza irongowe n'abasivile. Iryo shyirahamwe ryavuze ko rizorungika intumwa zo ku rwego rwo hejuru muri Mali mu minsi iri imbere. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryaratangaje ko umugabane wa Afurika wose utakirangwamwo umugera utera indwara y'ubukangwe. Haciye imyaka 20 amaleta ya Afurika yiyemeje kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe. Dr. Muhammad Al-Pate wo muri OMS yavuze ko ibyo byashobotse kubera abategetsi batari bake barimwo abamareta, abakuru b'amoko, abamadini, imiryango, abakorera bushake hamwe n'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu babigizemwo uruhara runini. OMS isaba ababyeyi kudaca bijajara ariko babandanye bacandagisha abana babo urucanco rw'ubukangwe. Leta ya Amerika yavuze kuri uyu wa kabiri ku byabajwe cyane n'ibyavuye mu bipimo byakozwe kutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya Alexei Navalny akekwa kuba yarahawe ishyano na leta y'Uburusiya. Umushiranganji wa Amerika w'imigenderanire Mike Pompeo yavuze ko mu gihe koba ari ukuri Amerika yoca yifatanya n'Uburaya mu gusaba amatohoza yimbitse no kubifashamwo. Leta y'Uburusiya yarahakanye ibyo byagirije ko yagize uruhara mu gutera Navalny ubakiri muri koma mu bitaro mu gihugu cy'Ubudage inyuma yo kugwarira mu ndege yari mukuye muri Siberia agana i Moscow. Indege Navalny yarimwo yarahakanye ko atabifungurwa yamuhaye. Ni umunyapolitiki akunze gukora amatohoza ku biturire biribwa mu Burusiya kandi ni umwe mu banegura cyane Perezida Vladimir Putin. Chancellor y'Ubudagi Angela Merkel hamwe n'abandi bategetsi b'abanyaburaya basabye Uburusiya gukora amatohoza yuzuye. Icegera cy'umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu Stephen Biegun cyari byitezwe ko iki kibazo akivuga mu rugendo yatangwe mu Burusiya ejo ku munsi wa kabiri. Perezida w'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko atamwumvikano uraboneka wo kugumizaho ibihano kuri Irani mu bihugu 15 byose bigize ako kanama kandi ko atangiye ngo ku byasabwe na Amerika iriko irafatwa. Perezida w'ako kanama umunya Indonesia ambasaderi Diane Triansh Jani yavuze ko atari ku ruhande rwo kugira aho ahagaze. Mu ndwi iheze umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire Mike Pompeo yagiye New York gusaba ko ibihano amakungu yafatiye Irani ikiringo cyabyo kizohera mu kwezi kw'icumi bigumizwaho. Leta ya Trump yiyemeje kugumizaho ibihano ku birwanisho kuri Irani hamwe n'ibindi bihano bibiherekeza. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Kerry Craft yavuze kuri wa kabiri ko ababajwe n'uko hari ibihugu bigize ako kanama byatakaje inzira ubu bikaba byiyemeje gushyigikira iterabwoba. Ambasaderi w'Urusiya Vasili Nebenzia yavuze ko yizeye ko ingingo ya perezida w'ako kanama ishobora guhagarika icyo kibazo kandi Amerika izohagarika iyo nzira yayo igomba gukurikiza.
Urakoze Aloyse ku makuru yaje kudushikiriza. Tuributse mushiti mwese ku mikono abandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya 12 ku metero 19 ni metero 22. U Rwanda turi kuri FM 107.3 na FM 88.8 n'ibice bitatu. Mu kanya amakuru avugwa mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yo mu ntara tuyatangura mu Burundi aho ubu ushikiranganje bidukikije uburimyi n'ubworozi bunegura kuha kibonekeza umwanya butabora mu gihugu. Abakorera mu cyo gisata bavuga ko bagikoresha ubwo mwanya kuko atabindi bikoresho baronka. Iyi nkuru ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyisomerwa na Desire Hatuimana umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo nama yabanje kubwira abadandaza ibyo bikoresho hamwe n'ababihingura ko babandanije bakoresha uwo mwanya n'amacupa atabora mbere bakanabirangura hanze y'igihugu kandi itegeko ribibuza ryaratewe ku mukono.
Ubu mwanya bwari bugikoreshwa ukuri kwamye nka mbere kandi bwari bonekeza ku bwinshi mu masoko. Harinjijwe kandi n'ubundi mu mwanya butari buke n'ubutari bumenyerewe inyuma y'ishyirwa mu ngiro y'iryo tegeko. Byaragaragaye muri uwo mwirimburo k'ubu mwanya bucuruzwa ku masoko nka bwose bukoregwa mu Burundi. Twasanze hariho ububiko bunini k'ubu mwanya mu mahinguriro no mu badandaza bakanemeza yuko hariho n'ubundi umwanya utarinjizwa mu gihugu.
Bamaze guhabwa ijambo abadandaza bemeje ko hari ibyo badatahura bamwe mu bafise ubumesero bwa kijambere ntibabona iyo bazokura ibindi bikoresho. Ferdinand Ndayirukiye yabajije usubirira uwo mwanya basanzwe bakoresha kuko barondeye mu gihugu barahebura.
Bavuze ko ari zindi ambaraje nyinshi bashobora gukora mbwa kaba n'izindi ntarabona neza izo zisubirira. Nkuje specialman wabwira turiye nko mu domaine ya bya clean shop turabona ambaraje ngaha babazikora bashobora gukora iyo subirire rya sashe dukoresha ama clean shop. Ubu turazana ari sashe biodegradable ifite juste validité ya une année après une année yonyine iri degrada mbwangira mwoduha umuco ku byerekeye isashe biodegradable.
Uwundi we yibaza ingene bizoca bigenda mu gihe bimwe mu bidandazwa biva hanze biza bitekeye muri ubwo bumwanya abarongoye Burundi batemera.
Cerekeye ibintu ama pH mama jirya no hino. Burya heshi na heshi nkuko yavuze, heshi mu izine hose bavisha muri ambaraje mu ishashi. Mwe mu kiraba, muraje n'ibintu kugira ngo bimeze mu kingi wiki. Ko izo pH keshi ziva mu Bushinwa, ziva mu Bugande, ziva Nairobi, n'imbongo, hoya n'ivya mbongo z'abana ziza mu mashashi. Nk'iyo mbona heshi na keshi mutobi cyako cyane kubera ni bumindi bihugu biva hadu mu izine bitagi mu mashashi. Mukaje mu kikiyazo gusa cyizi shashi kirenga ha mu gihugu.
Kubatanguje amahinguriro ahingura umwanya canke ibikoresho bibora wabasanga umuti wo vahanda tari kuri bo. Vianney Harerimana arongoye ihinguriro rikora umwanya bubora asaba leta kuzibira amacupa n'umwanya bwose buva hanze.
Ndabasabye mumanuke muri Joana ama frontiere aho byinjira hose ku kwezi na makamyo n'amapyese no haruro tangura mudufashe mwanya kubahwa muzibiye kwanza bijya byinjira biri hambare na yama shashe da fabrika na maji ni kwa kundi nye tangura muzibiye muravye amaji ava muri Tanzania ari hambare na mashashe arateye ubwoba gusa Tanzania gusa Kenya hesi bigumazinjira kumunsi kumunsi.
Kuri ibyo bisabwa umushikiranganje de Guide Rurema yatanze ikiringo cindwi zibiri kugira abafise intererano n'ibibazo kubijanye niyo ngingo bazaba babishikirije ubushikiranganje bubijejwe mu ntumbero yo kurondera umuti ukubahiriza iyo ngingo.
Reka rero dufate izindwi zibiri nkuko twabigize no mu bindi bisata dukorane tuzinanye duce tugirana urunani tumenye abantu bariko barahingura ibintu duce tumenya n'abadandaza bashaka kubifata kugira ngo babidandaze mwebwe mufise utwo tubazo duto duto kw'amasashe tuzobishira muri wa mugambi w'amahinguriro no kuvuga muzaba mubirekuriwe muzobidusaba mutubwira ibyinjiye tubirekura mugabo ntihagira baca bikika mukiza n'ukuri.
Ikiringo cy'ibigongwe cyo gukoresha umwanya butabora kikaba cyarangiye kwa 22 ukwezi kwa 8 mwaka 2019. Itegeko ribuza ubwo umwanya ryari ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mwaka 2018. Itegeko ryari kujya mu ngiro kuva kwa 28 ukwezi kwa kabiri mwaka 2019 ariko ubushikiranganje burongera ikiringo bwitiriye ikigongwe. None harenze umwaka kuri icyo kiringo hacibonekeza ibikoresho by'ubwo bumwanya n'amacupa atabora. Ikiringo ntabanduka nubu kikaba kitashizwe ahabona n'umushikiranganje w'ibidukikije uburinyi n'ubworozi.
Urakoze Desire. Impunzi z'abarundi zishika ku 500 ziriteguriye gutahukanwa n'ishyira hamwe HCR hamwe na leta y'u Rwanda kuri uyu wa kane. Ibiro by'ishyira hamwe mpuzamakungu jejwe kwitaho impunzi HCR byasiguriye Ijwi ry'Amerika kwa barundi bazoshikanwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura u Rwanda n'u Burundi ari naho abategetsi b'u Burundi bazobakirira. Mujeho cyo kuri wa gatatu bose barava mu miryango yabo waje kurara mu kibanza cyo kurindiramwo bita mu Gifaransa maison de tente. Ni inkuru ya Pierre Claver n'inkuru umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa kane inkoko niyo ngoma, bamwe mu Barundi bari bahungiye mu ikambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bazinduka bafata inzira itumbera mu gihugu cyabo c'amavukiro. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda umupfasoni Elise Vireshalana yabwiye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye ko bategekanijwe gutahukanwa abagera ku 500. Ati biharu dufise twavuga ko bikiri mfata kibanza n'abagera ku 550,000 bari mu miryango 178 ariko hama hariho abikura kuri urwo rutonde ku munota wa nyuma kubera ubwoba canke bashobora kugwara giturumbuka canke kuzindi mvo bakisabira kurindira gato. Nico gituma ubu twategekanije ko igice ca mbere kigendamwo impunzi 500 yamara ibitigiri ntabanduka tuzobimenya bamaze kujabuka umupaka tukabona bakiriwe n'abagenzi bacu bo mu Burundi. Nawe biruko imahama hatanzwe itangazo biciye mu vyuma bishikana amajwi kure ko abafise amadeni canke ibindi bibazo bobanza kubikemura imbere yuko bataha.
Icitenderwa umuntu wese wiyandikishije akaba afite icupa rya gaze arasabwa kuritanga, hanyuma umuntu wese ufite ibibazo mu muryango cyangwa se mu mediko arasabwa kubikemura kuko byamubera intandaro yo kutataha. Ubwo rero n'ubukeneye gutaha
bamwe mu mpunzi bari ku rutonde rw'abazotahukanwa ku gushaka kwabo bakiriye nabi ubwo butumwa.
Twaciye tubona yuko ari mu ntumbero ya bamwe batifuza ko twotahuka mu gihugu cyacu bari ngo baradutega imitego. No kubwira yuko ngaha mu nkambi ya Mahama nta muntu n'umwe yubura ikibazo kandi naho utokigira uno munsi umuntu arashobora kugikreya ubwo nyene akaza kuri HCR umugore cyanke umwana bigatuma uno munsi cyanke ejo udatahukanwa. Kuko no kubwira neza munyamakuru mu nkambi y'Imahama hari ikintu bita umugwazo bawaka muri banki Rambere niwe utunze abantu bo ngaha. Nta murundi n'umwe w'impunzi y'Imahama wosanga ni muri buri afisi karata mu nzu yiwe ubu turi mu kumunane usanga ideni afise ari ryo mu kwezi kwa 12 rero tukibaza ko no mu kwezi kuza kugyanga abo bica bisaba ko yakomugwaza kayinjiye mu kwezi kwa gatandatu bikabandanya ugasanga geze mu mwaka ubwo urumva muri icyo gihe nta murundi numwe atoba mu ikambi y'imahama
ico bikoze ishyamwe mpoza makungu gitaye impunzi #hashtag rirabahumuriza kwico kibazo cy'amadeni rizo bafasha kugikemura kugira ngo nikibe intambamye yo gutaka impunzi za byisabiye. Atabone bake cyane kandi turabizi baba bafise amadeni batse muri bagenzi babo ku mabutike yo mu ikambi canke yo hanze canke mu migambi y'iterambere. Ibi turabikurikiranira hagufi kime kimwe kwacu nta kibazo bizotorerwa umuti amadeni yishugwe kugira ngo dukureho inzitizi zose zo babuza gutahuka. Ku ruhande rw'u Burundi ahize mpunzi zizoshikira mu ntara ya Ngozi na Muyinga haramaze gutegurwa ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu bujejwe icyo kibazo n'izindi ntumwa kondwiheze baragendeye ivyo bibanza kuraba uko bimeze. Pierre Nkurikiye na muvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Turagira urugendo rwo kujya turabe ubwa mbere kandi bazoshikiramo isongore mu ntara ya Ngozi niho twahereye aho twasanze ari kandi isanzwe yubatse ata bintu byinshi byo gusubiramo kese kubaka akazu bazoshikiramo ubwa mbere kugira ngo bazabapime cyane cyakiza cy'umugera wa corona no gusubiramo gukubura turamwe utuntu ibiti n'intebe turaba gusanga bitakimeze neza kubakwa aho kwihagarika cyangwa kubituma hari hasanzwe hariho mugabo ni hakeye amahongere asubigwemo nitangiye gushiramo amazi yari isanzwe iri ngaha. Tuvuye ngaho twaciye tugenda mu ikambi y'Ikinazi ni mu ntara ya Muyinga hafi y'Urubekobero ahashobora kuzoshirwa abo bantu hamwe boza ari benshi cyane abarenze ko barashobora kuzobashira hari ari kambi ya mbere y'isongore bazoshikiramo twasanze ari kambi ishobora kwakira abantu bashika ku 600
kuva mu mwaka w'2015 ni rya mbere impunzi zivuye mu Rwanda zitabukanwa ku gushaka kwazo hahise kandi leta y'u Rwanda rwakiriye abarundi barenga 72,000 bemeza ko ari igikorwa kizobandanya no mu minsi iza. Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Clavier. Tukivuga kandi kuzo vy'impunzi muri Republika Demokrasia ya Kongo impunzi z'abarundi zisaba leta y'u Burundi kuganira na leta ya Kongo kugira ngo nazo zibone uko zizotahukanwa kuko zirambiwe n'ubuzima bubi zibayemwo. Inkuru ya Vedaste Ngabo umumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika mu seruko bwa Kongo.
Kuva mu mwaka w'2017 impunzi z'abarundi zirengeye 180 zahungiye mu gihugu cya Tanzania zimaze gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo binyuze mu mukangurambaga leta y'u Burundi n'iya Tanzania byicyarabishishikariza impunzi ziri mu makambi ya Mutenderi Nduta na Nyarugusu gutahuka ku bushake bwazo. Gusa ugeze mu ngambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo usangiye atari ko bimeze kuko usanga zimwe mu mpunzi arizo zisabisha leta ya Kongo ko yazifasha gutahuka izindi nazo hara usanga zikiki ingambi zigatahuka zitarinze kwiyandikisha bitewe n'ubuzima bubi zibayemo mu Rusenda Murongwe ndetse no mu ngambi z'agateganyo ziri muri Uvira. Ndabarushimana Selafine na Ndumukamaline twabasanze akorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda baje kwiyandikisha kugira ngo bazafashwe gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi.
Nge nkagiye n'ukuri n'umuryango wanje nditeguye kugira ane gusubira iyo navuye kubera inzara abana banje bamishiranye bafise imishati itukura kubera inzara kandi n'amatama yabyimbye abandi matama yagize amaguru ya imbye urumvije byose nibyerekana yuko ubuzima bubi ngatubayemo aha mu nkambi. Icyo no saba umukuru w'igihugu nuko yoza akagirane akadutora akadutahana mu gihugu cyacu iyo twaje tuva kuko ngaha mu nkambi badufata na kubera inzara itwomo yatwishe twabuze tujya guhiga ubuzima bw'abantu.
Naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu cy'iwacu jewe ikate simu y'inzira ndi nayo ikate simu ya rasiyo ndi nayo itelefone ndi nayo kubera inzara inyise naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu cy'iwacu kubera ubuzima bubi kubera nasonze n'abana araba ukuntu umubiri wakorotse kubera inzara n'abana fise muhira matama yahisi ubusatsi bwahisiye kubera iki inzara.
Nsengiyumva Audace nawe ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda agaragaza ko leta y'u Burundi yari ikwiriye gushyira imbaraga mu gufasha impunzi zahungiye muri Kongo gutahukanwa kuko ubuzima zibayemo ari bubi cyane.
Twe ngaha mu nkambi tumaze uku n'ukwezi kugira gatanu tutaronka ijya ngaha mu nkambi tukaba turi impunzi badushije ngaha mu nkambi nta matongo baduhe turima aho dufise dukura ariko tumaze amezi atanu atatu tiko twaronka tufungura icyo rero twosaba twe twasaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo duserukira akadutangira agatanga ugwete uza ngaha muri ikambi ya Rusenda iyo akagishikiriza leta ya Kongo kugira ngo natwe ashure kuturondera uburyo dushaka guhunguka tukava muri ikambi kuko nta buzima duhafitiye ubuzima bwacu ngaha buriko burahangayika ntacu dufise dufungura ntacu ntaho dufise twikora nta nahamwe
nubwo ari impunzi zo muri iyi nkambi zisabisha gutahukanwa hari n'izindi nazo zitabikozwa kuko zivuga yuko umutekano muke zahunze mu gihugu cy'u Burundi ukiharangwa
sishobora gutaha kubera icyo nahunzeyo n'ubukiriyo nta mahoro araboneka mu Burundi
wahunze iki cyane
Jewe kintu nahunze nahunze kumeswa jewe numvumenga gutaha jewe ku ruhande rw'iwanje numvumenga ntiharage kubera nyere mu Burundi nta mahoro arabonekayo yo neza
nk'abantu twahunze duhunga n'icyanjye nk'imbonera kure cyangwa abandi bantu mu nzego z'umutekano n'igipolisi cyangwa isirikare bari basanzwe bahungabanya umutekano w'abanyagihugu n'ubu baracyari mu bibanza byabo ndetse bamwe bamwe baradugije ibibanza ugasanga nabashyikira nganji kandi n'abategetsi ubwo bwo hejuru urumva uko ikintu twahunze n'ubu kitarahinduka n'ikindi kandi turumva amakuru y'imwe mu gihugu cy'u Burundi uko hari ibice bimwe bimwe guzino munsi umutekano cyamuri kurahungabana muzarumonge mu bice bya za kibitoke n'ahandi urumva rero uko umutekano mu majyamo make ntukwiye ntabundi byo twe twifuza guhunguka uretse n'ico nabo twama twumva bafise umugambi wo gushobora guhungabanya umutekano abafashe ibigwanisho ntibarataha ibyo byose ni ibintu bikidutera amakenga bigatuma tudashoka dufata ingingo yo gutaha
umuyobozi userukira komisiyo yagiye gushinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi asobanura yuko muri kuno kwezi k'umunani bamaze kwandika impunzi 25 zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi aho abiyandikisha bavuga yuko bifuza gutahuka bitewe nuko mu Burundi ari amahoro abandi nabo bagashira imbere ibibazo by'inzara mwomenya yuko mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri Kongo ziri kwifuza gutahuka kuri uyu wa kane tariki ya 27 mu gihugu cy'u Rwanda naho impunzi za mbere z'abarundi zizatahukanwa mu Burundi ku bushake bwazo Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu Mutara kivuye
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
mu Rwanda abatuye akarere ka Rusizi mu Burengero bavuga ko bakomeje kubangamirwa n'ingaruka z'inkingo zijanye n'ikiza cya corona zikumira ako karere zimaze igihe kirekire basaba inzego z'ubutegetsi ko zishyiraho izindi ngingo zofasha mu kwirinda ikwiragira y'ubwandu bw'ikiza cya corona ariko bukaborohereza imigendanire n'ibindi bice by'igihugu muri inkuru mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Timistokle Mutijima aragaruka kuri zimwe mu ngaruka z'izo ngingo ku batuye i Rusizi n'abahakorera
Kuva mu kwezi kwa gatatu ubwo umurwayi wa mbere wa COVID-19 yagaragaraga mu gihugu hahise hafatwa ingamba zirimo kugumisha abaturage mu ngo imirimo myinshi irahagarara ndetse n'ibigo hafi ya byose by'abikorera bihagarika amasezerano y'akazi kuri bamwe mu bari abakozi babyo ibi bihe bidasanzwe byamaze hafi iminsi 45 mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu imirimo myinshi yongera gukomorerwa ubuzima busa n'ubutangiye kugaruka kuri bamwe Nyamara kubatuye mu karere ka Rusizi ibyo ntibyatinze kuko mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiye nyuma yuko hahagaragariye ubwandu bwa COVID-19 aka karere kahise gashyirwa mu kato ingendo hagati yako n'utundi turere zirahagarara na n'ubu ibintu biracyari uko ibi byahungabanyije imibereho ya benshi mu baturage cyane cyane ba Nyakabyizi ku buryo kugeza na n'ubu kubona ibyangombwa nkenerwa bikiri ingora abahizi
kugeza na n'ubu ahubwo njyewe nakwiheraho urugero sindishyura mituweli kandi nubwo bwa mbere rimbayeho ntarishyura mituweli
nk'uko kwezi nta muntu ukibasha gukora ku rufaranga ndetse utwabaye abakene nta watinya kuvuga ko turi abakene nyakujya
nkanje nihereyeho twakoranaga n'abakongomani tukarya ari uko abakongomani bambutse tumaze amezi ngira ngo agera nko muri atandatu abo bakongomani batase nukuvuga ngo akazi twakoraga karahungabanye ku buryo no kurya ari ibibazo bikomeye cyane
nirwa mu isoko ndi umudandazi kuva mu gitondo do intoki zanjye sindakora ku bucuruzi nose urambwira ngo mitore ndaza kubibona bigenze gute ubwanjye no kubona ibihaza umuryango sindi kubibona nihajya icya mitore cyo urumva ni ikibazo gikomeye
mu nzego bigaragara ko zakozweho cyane n'aka kato k'igihe kirekire kugeza uburusizi yisangije harimo rwo gutwara abantu n'ibintu mu buryo rusange ku byerekezo by'ingendo bigera kuri bitandatu imodoka zitwara abagenzi zahoze ziganamo ubu harakora icyerekezo kimwe gusa Kamembe Bugarama muri gare yako karere ahahoze hahurira urujya n'uruza rw'abantu bafata iziberekeza mu bice bitandukanye by'igihugu nta n'inyoni itamba urahasanga gusa imodoka zahoze zikora uwo murimo bigaragara ko zimaze igihe kinini zihaparitse Bwana Dusengimana Yosefu ushinzwe imicungire y'iyi gare yabwiye Ijwi rya Amerika ingaruka kakato gakomeje kubagiraho
niyo nahera ku modoka ubwayo ndaza kugera no kubazikoreshaga imodoka yiparitse amezi arenga atatu burya kugira ngo yongere gusubira mu muhanda babanza kuyikorera ikitwa revizi kuko moteri yitari hituru na byanze bikunze igira ikibazo irangirika nyinshi mubona hano urumva zizahura n'icyo kibazo hanyuma rero tugarutse no ku bakozi hano ibiro byose bya za agence birafunze kandi hose hari harimo abakozi tubarura agence zigeze ku 9 zose zari zifite abakozi nibura barenga 5 abo bose nta kazi bafite ubu ngubu kandi ubwo bona abo mvuze bo mu biro imodoka zirahangaha abashoferi bazo benshi nk'uko imodoka muzima nazi parise hano batakaje akazi abo tujya duhura nabo hano bagerageza nko gutembera bagaruka hano muri gare babaza abastise byifasha gute turababona benshi babayeho nabi
kugera mu mujyi wa Kamembe rwagati mu gice cyagenewe ubucuruzi imirimo irakorwa ariko kandi abacuruzi nabo ntiborohewe bitewe n'aka kato abaguzi babaye bake kuko bacuruza nabi imbere mu karere gusa ariko nabababonye kubona uko barangura ibyo bacuruza ntibyoroshye
kuva hano ujya inyamasheke ntibikunda kandi mu byukuri twajyagayo tugakorayo nk'iyo myumbati tugakorayo nk'ibyo bijumba tugakorayo nk'iyo fu y'ubugari tukaza tugacuruza wageza hano waraba utundu hakura hano ukajyana inyamasheke nabwo abana bakaramuka none se ko duheze mu kato tugahera mu karere konyine
ubu nkanjye urabona ncuruza ibyuma hari n'abandi bacuruza ibindi bintu bitandukanye kandi ibigiye nkora bisaba ko nigera kuri iteri nkajya kwishakira imari bibangwa amayeri menshi utajyaho ntabwo apfa kubona ikintu ucuruza rero nk'ubu ngubu urabibona ko inzu nta kintu kinshi cyane kirimo kubera ko amezi atandatu umuntu adasohoka ni ikintu gikomeye
aha aba bacuruzi kimwe n'abakora indi mirimo ibasaba gukora ingendo zihuza uturere bagasaba ko harebwa uburyo bwo gukomorera imigenderanire hagati ya Rusizi n'ibindi bice by'igihugu hubahirizwa andi mabwiriza yo kwirinda COVID-19
badufasha nk'abayobozi batureberera wenda twajya tunipimisha corona tukipimisha tukabona iyo mesaje tugenderaho buri munsi kandi tubya bidutwaye ariko ngasohoka mu karere mfite iyo mesaje bakanyemerera ngasohoka nkajya gushaka imari kanagaruka n'ubundi mfite indi babadukora ikintu gikomeye cyane
wenda nubwo imipaka yabihagaze ariko ingendo wenda abava i Kigali wenda umuntu ashaka kujya nka Nyamasheke akagenda mbega no muri rusange imipaka ikabihagaze ariko ingendo ze zigakomeza muri runo Rwanda
uretse izi ngaruka zishingiye ku mirimo yaba iy'ibigo by'abikorera cyangwa si y'abaturage ubwabo bigaragara ko yahungabanye kubera kato k'igihe kirekire Rusizi imazemo inzego z'ubutegetsi muri aka karere zigaragaza ko hari n'imishinga myinshi ya leta cyane cyane y'ibikorwa remezo yadindiye indi irahagarara ibyo ngo biraterwa n'uko abakabaye bayishyira mu bikorwa batemerewe kuhaza mu gihe hakiri mu kato nubwo bimeze uko ariko Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere aravuga ko mu gihe hari ubwandu bushya bwa COVID-19 bukigaragara mu baturage gukomora iby'ingendo bidashoboka
ingaruka za COVID ziragaragara ariko tugomba gutekereza ngo niba turambiwe n'ingaruka mbi za COVID twese nk'abaturage dukora iki kugira ngo dusohoke muri iki kibazo ariho hahandira buri wese agomba kugera gute kubahiriza amabwiriza ariho kwirinda kugira ngo tugabanye ubwandu nimara kugabanya ihererekanywa ry'ubwandu birumvikana ko bizadufasha kugira ngo ibikorwa noneho bitangire bikorwa mu bwisanzure niyo mipaka tuvuga yafungurwa kujya i Kigali byafungurwa ariko ubwo birumvikana ko bisaba ko twese hamwe nk'abayobozi ndetse n'abaturage tuva duti turabirambiwe reka twubahiriza amabwiriza ariho hanyuma kugira ngo duhagarike ubwandu ku buryo ariwe wese arushaka kuza Rusizi yaza yumva atikandagira ndetse n'umunyarusizi uvuye hano akajya ahandi bakamwakira batikandagira
kuva ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bwagaragara mu gihugu mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka aka karere ka Rusizi niko konyine kagize umwihariko wo gushyirwa mu kato k'igihe kirekire na n'ubu kakirimo ni nako kandi karere ko hanze y'umujyi wa Kigali kugeza ubu kagaragayemo abarwayi benshi ba COVID-19 Demistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Shuti mwese mkundi radio ishuji Amerika ilgani watu kwa teguli mwaka kanya wigarukenga. Turashimie makugira ya dofashe kwegiranya ilgani watu kwa teguli. Turabashimie na mwishuti mwese majoteza matukikande tuwati ya kamu mwanda anye umbiriza. Ibindi wigani radio ishuji Amerika mungire amahoro mwuse mwese.